Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umuntu wese adashimye urubanza ntabanduka yaciriwe arashobora kwitura inama nkuru y'ubutungane. Ubwo rwego ubugwarahawe ububasha bwo kwakira imanza. Leta y'u Burundi ikabona ko ivyo bizoza bisahiriza ubutungane kuzuriza ababwituye. Ariko bamwe mu bizi by'amategeko twavuganye muri kino kiganiro ku isoko cyo kuwa gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bavuga ko ivyo bije gushimangira ingendo ya leta yo kwifatira mu kwaha urwego rw'ubutungane. Kuri mikro muri kumwe na jewe Bera Mugisha. Kuwa 23/0 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasinye ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza. Inyuma y'umwiherero w'iminsi ibiri w'abagize ubwo rwego wabereye Gitega ku magenekerezo ya 29/30 mu Kakaro uno mwaka, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arurongoye yavuze ko hakenewe irindi bwirizwa gihuta ritunganya ishigwa mu ngiro y'ingingo zizofatwa.
Twararose ibirego abantu bitwara mu nama nkuru y'ubutungane, novuga yuko dufise imanza zishika nk'amajana nk'atatu. Mugatubonye abitwara imanza, ubanza kuraba mbe none ko abitwaye ari benshi, tubanze turaba baziciye. Hariho imanza koko ubona yuko ari manza zitegereza gusubirwamo. Izo rero tuziravye twaciye twiga ko nejo twari twize mu buhinga ingene dushyira mu ngiro imanza zisubiwemwo biciye mu nama nkuru y'ubucamanza. Twaciye tubona yuko naho twoca tuvuga tuti urubanza genda mu rusubiremwo, gushyira mu ngiro duca dusanga hari hagahaze twasanze hari itegeko ryishyirwa mu ngiro ryari ryabwirizwa. Ubu tukaba twaciye twihingingo yuko iryo tegeko ubunyene baca bagenda kuryandika vyihuta, iryo rero rigizwe n'ishyirwa mu ngiro ryizi ngingo rero tuzoba twafashe kuri izi manza dusanze koko batarira busema.
Ingingo ya gatatu y'ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza mu gace ka 8 ivuga ko rugenzura ko imanza zicibwa neza, rukanaraba n'ishigwa mu ngiro y'imanza zaciwe, rukongera kandi rukakira abagwitura batashimye imanza zaciwe. Kubwo umushingwa manza Gustave Niyonzima, iryo bwirizwa rihonyanga ibwirizwa shingiro.
Inama nkuru y'ubucamanza akazi kayo nakukuraba ko hari ico twakwita bonne administration y'ubutungane na fonctionnement yayo, ariko ntibashobora gusubirira amasentare nkuko ingingo y'amajana 214 mu gace ka mbere y'ibwirizwa shingiro ibitegekanya. Ikavuga yuko urwego rw'ubutungane rurigenga kandi ntirutegerezwa gukorana n'urwego shingwa bikogwa aribyo pouvoir executive cyangwa urwego rutora amategeko pouvoir legislative. Ikindi naco nuko no mu ngingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro itwereka ko umukuru w'igihugu aserukirwa urwego shingwa ntwaro pouvoir executive, bisigura ko mu bisanzwe ntiyashobora kwivanga mu by'ubutungane. Ikinababaje nuko muri iyo nama nkuru y'ubutungane harimwo ibihangange bibiri byo mu rwego shingwa ntwaro, umukuru w'igihugu asanzwe atwara urwo rwego hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Mu bisanzwe ibyo byose hejuru hategerezwa kuba hari utwara sentare ntahinyuzwa ku supreme kuko ari waserukira urwego rw'ubutungane, kandi n'abagize iyo nama bategerezwa kuba batogwa n'abantu bizi by'amategeko.
Nayo ku bwa Vital Shimirimana yahoze arongoye urwego rw'abacamanza b'aba Burundi, ubwo rwego rukuru rw'ubucamanza rwabonetswemo ingorane kuva kera. Evariste Ndayishimiye acaza abyunyura.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri abacamanza bo mu Burundi ntibahengeshanije gusaba yuko urwego rukuru rw'abacamanza rwosubirwamo ku buryo bw'uko abacamanza bene umwuga bagira ijambo, na cyane cyane mu byerekeye indinganizo n'intumbero ubwo rwego rw'ubutungane byofata. Kugezaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 13 haba inama rukokoma yerekeye ubutungane. Hanyuma rero muri icyo kiringo baranasabye n'ingene inama nkuru y'ubucamanza yomera, ariko n'icyo gihe ntibyari bihagije kuko hagumye hariho ibyiyumviro biza byerekana yuko umukuru w'igihugu hamwe n'abandi basangiye amabanga muri leta yuko bogumamwo. Hanyuma rero unye ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yiswe ngo ari inanase ngo agira ngo ahe iteka iyo nama nkuru y'ubucamanza, ahubwo yaciye aza kuvyunyura kubera yuko iyo nama nkuru y'ubucamanza yaje imera nk'igisubira amasentare yo mu Burundi, yaje imeze nk'iyungururizo, yaje imeze nk'uko ari sentare ahubwo igisumba izindi.
Kubwa Vitali Nshimirimana, igikenewe n'ubwigenge nyabwo bw'abacamanza.
Twibaza rero yuko uwo mutego abarundi benshi hamwe mbere n'abahiza amategeko mbere n'abafasha Uburundi mu byerekeye igisata cy'ubutungane twaguyemo, wo kuvuga ngo inama nkuru y'ubucamanza hamwe isubiwemo ngo hari cyo hinduka, ibyo bintu birakwiye guhinduka. Abantu ubwa mbere bakavuga bati dukeneye ubwa mbere na mbere yuko abacamanza bakora nk'abacamanza, amasentare agakora nk'amasentare, abacamanza bagakora umwuga badakebaguzwa, badatame ku ijambo emama n'imigambwe emama na bamwe bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye, bamwe za documentation igipolisi n'abandi. Hanyuma rero iyo nama nkuru y'ubucamanza nayo izoba inama nkuru koko y'ubucamanza igihe izoba idacanzemo umuntu n'umwe, igihe izoba yiganjemo abacamanza gusa, kumbe bagashobora gutumira bamwe bamwe mu bafise icyo baterera, mu bafise icyo bashigikira mu byerekeye ubutungane. Aho twovuga nk'aba bari muri baro, aba bashingwa manza, kuko nabo barafise icyo bafasha mu iterambere ry'ugo rwego. Hanyuma igihe rero ugo rwego ruzoba rugitwagwa n'umukuru w'igihugu, hanyuma akabazamwo umushikiranganji wa mbere, akazamwo procureur general de la republique, hanyuma bagashyiramwo abanyamigambo, bagashyiramwo bo bishakiye, nta kintu na kimwe kizohinduka atari uko kizoba ikinyoma baguma bahenda abanyagihugu.
Abacamanza basanzwe bidogegwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko bajya ibiturire mu gihe na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga bobo bagiriza leta gukoresha ubutungane ku nyungu zayo. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Mbere Mugisha ariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho utaha.
Cari kiganiro ku isoko.